Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice z'igitondo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza aho muri hose, ni Edirwe mubasuhuza. Dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Ndabaramukije namwe mwese muri kino gitondo cy'umunsi wa gatandatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka giye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Dutangurire muri Sudani y'Epfo. Ibiganiro by'umwumvikano mu ntumbero yo gutorera inyishu intambara iri muri icyo gihugu bisa n'ibitariko bigenda nk'uko byari bitegekanijwe. Ejo ku munsi wa gatanu, Perezida Salva Kiir ntiyitabye inama yari itegekanijwe kuba muri Ethiopia. Leta yiwe yaciye ihamagaza inama igizwe n'intumwa zari zishinzwe kuyiserukira muri ivyo biganiro. Umushikiranganji wa leta ya Sudani y'Epfo, Martin Elias Lomoro, avuga ko impamvu umukuru w'igihugu atitavye iyo nama ari ukubera abategetsi bagiye gutohoza neza niba umugwi w'abarobeli bari bategekanije kugirana ibiganiro uticiyemwo kubiri. Muri iyi ndwi, abajenerali b'abarobeli babiri batangaje ko batakiri kumwe n'umuyobozi wabo Rick Machar, kandi ko bagiye gushinga umugwi wabo. Umushikiranganji Lomoro amenyesha ko niyaba umukuru w'igihugu agiye Addis Ababa, ati arakeneye kumenya neza uwo bigiye kubonana n'uwo bigiye kumvikana. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, Gatot Gatuk, umwe mu bajenerali b'abarobeli, yaraneguye bempi Machar na Perezida Kiir, avuga ko abo bategetsi bempi batagiye kuja mu biganiro ya Addis Ababa ku neza y'Abanyesudani y'Epfo, ariko ko bagiye kumvikana ku vyerekeye ibiti bipfuza muri leta nshasha vyonyene. Ishiramu mpuzamakungu rijejwe kugenduza amasanganya agizwe n'ibigwanisho rohonya nganda rimenyesha ko giteguriye kugira amatohoza ku vyagirizo vy'uko abagwanyi ba Islamic State baheruka gukoresha ibigwanisho bikoresha ivyuka bibi bita mustard gas mu rurimi rw'icyongereza ku basirikare b'abakurd muri Iraq. Umuvugizi w'umugwi Prohibition of Chemical Weapons bisigura iyamiriza ry'ibigwanisho rohonya nganda bikoresha imyuka mibi, avuga ko umugwi wabo witeguye ni Iraq, kimwe mu bihugu bigize iryo shirahamwe ibituye. Umugwi Islamic State uramaze kwagirizwa kuba warakoze ibitero ukoresheje ibigwanisho rohonya nganda byicisha imyuka mibi muri kahise. Muri iyi ndwi bakaba bagirizwa kuba bongeye kugira ibindi bitero. Abategetsi b'Ubudagi mu rwego rwo kwivuna abansi bamenyesha ko mu ntambara bagiranye na Islamic State ku munsi wa gatatu w'iyi ndwi, abasirikare b'abakurd bashika kuri 60 bagizwe ko ibitero byakoreshejwe iyo myuka ikaze yabujijwe n'amasezerano mpuzamakungu. Malik Elahi, umuvugizi w'iryo shirahamwe OPCW mu mfunyapfunyo, avuga ko muri aka kanya Iraq itarashikiriza iryo shirahamwe ryabo amakuru avuye ku vyerekeye ico gitero, ariko Elahi akavuga ati turiteguye kugira amatohoza ari hamwe twoshikirizwa icese ivyo vyagirizo. Elahi, uwo muvugizi w'iryo shirahamwe, yabwijwe rya Amerika ko bizeye ko Iraq igiye kubasaba gukora ico gikorwa c'amatohoza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko muri aka kanya iriko iragira amatohoza yerekeye uko vyagenze muri iyo ntambara yabaye hagati y'abasirikare b'abakurd na Islamic State. Ku munsi wa kane, umuvugizi w'akanama ka leta ya Amerika kajejwe umutekano mu biro by'umukuru w'igihugu Alastair Basky yavuze ati leta ifata ibyagirizo vyarivyo vyose vy'uko hari hakoreshejwe ibigwanisho rohonya nganda byicisha imyuka mibi nkankama. Abahinga b'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe agateka kazi na muntu barasaba Iran kurekura vyihuta umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru The Washington Post yafashwe haciye umwaka yagirizwa ibyaha byo kugerageza kwiba amabanga y'igihugu arivyo espionage mu cyongereza no mu gifaransa. Urubanza rwo yitwa Jason Razian rushobora kuba muri iyi ndwi za ejo kuwa gatanu mu itangazo ryashikirijwe n'umuhinga wa ONU mu bijyanye n'uburenganzira mu kwishyira no kwizana mu gushikiriza ibyumviro. David Kaye avuga ati ifatwa ishigwa mu gasho kumwe n'urubanza rutazwi rwerekeye umushingantahe Razian vyabaye kwabaye kurengera uburenganzira bwiwe kimwe n'iterabwoba kuri uwo ari we wese akorera mu mwuga w'itangazamakuru muri Iran. Keya ati ukuba Reziyana agipfunzwe muri aka kanya ntibirengeye amabwirizwa hajejwe gukingira abamenyeshamakuru abanditsi bo kuri internet abaharanira gateka kazina muntu n'abandi vyonyene birengeye uburenganzira umuntu wese afise yo kuronswa amakuru. Umumenyeshamakuru yafashwe afise imyaka 39 akaba yarahagaritswe itariki 22 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka uheze mu gisagara ca Tehran aho yari kumwe n'umutambukanyi wiwe Yegana Selahi n'abandi bamenyeshamakuru babiri. Abo bandi bararekuwe kiretse uwo yitwa Rezayan, ikinyamakuru The Washington Post kikibutsa ko ashobora gupfungwa hagati y'imyaka 10 na 20 yagiriwe icyo caha ca espionage. Rezayan yavukiye muri Amerika ariko afise ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwa Iran. Yamara Iran ntiyemera abanyagihugu bayo kugira ubwenegihugu bubiri. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mutega amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Ndabaramutsa nongera ndabahikaze gwaruka namwe bwe mwese bakunzi bibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ingwara y'amakonyera ariyo bita rheumatisme mu rurimi rw'igifaransa irashobora kugendanwa. Ivyo bisaba ko umugwayi yama yigoroje mu bigo byo kugorora abamugaye nk'uko bihanurwa n'abitaho iby'ubuvuzi. Imyimenyerezo yo kwinonora imitsi itaruhisha irafasha mu kugabanya ububabare. Aha twovuga nk'iyo koga mu mazi hamwe n'iyo gutambuka nk'uko abitaho iby'ubuvuzi babihanura. Ukwiyunga n'abandi mu mashira hamwe y'abagendana ingwara y'amakonyera ariyo rheumatisme ni nkenegwa kugira umubiri wiwe ugumuri kurakora. Vyongeye bimufasha kutayinga kubera ububabare bwa misi yose nk'uko bihanurwa n'abitaho iby'amagara y'abantu. Ugufata ibifungurwa birimo vitamine ya calcium ni nkenegwa kugira ntidusinzikazwe n'ingwara y'amakonyera. Aha twovuga nk'amata canke ibifungurwa birimo amata nk'uko ishirahamwe ry'Ubuswise gitaho iby'ingaburo SSN rihanura. Muri rusangi ukugabanya ibiro ni ngombwa kugira umugwayi ntasinzikare. Ivyo vyoca mu kugabanya kwihereza ibifungurwa birimo isukari nk'uko ishirahamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS rihanura. Tumenyeshe ko ingwara y'amakonyera iri mu bwoko bwinshi ariko ikunze gufatira mu magufa yo mu ngingo arthrose niyo ibangamira abantu batari bake ku isi. Ikunda kumenyekana kuva ku myaka 40 no kuduga nk'uko ishirahamwe OMS ribandanya ribimenyesha. Mu kiganiro cacu cuno musi nk'uko muvyumva turabira hamwe ibijanye no kubana n'ingwara y'amakonyera ariyo rheumatisme. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu Kira. Mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cha Bujumbura kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingene twobana n'ingwara y'amakonyera ariyo rheumatisme kugira ntidusinzikaze ruganira na mugenzanje Haisa Liliane inamahoro
umuntu yo kwirinda intuze y'imigere yo ngwara
Iyo ngwara sinzi uko nifata ku bisanzwe n'icyo gituma ntamenya n'uko umuntu ashobora kuyirinda
kugira nasinzikare yozara aragira nko muganga aba yamutegetse
umaze kumenya kugwaye iyo ngwara acunyarukira kwa muganga nabo bakaca baguha uburyo bw'ukuntu bobana nayo ukivuza n'ukuntu ufata imiti
kugira ntimusinzikaze cyane rheumatisme urumva icyo ukora wirinda gukora ibintu bihambaye bikuvuna bigusonje ingufu iyo ishize niyo ushira wumvise byanze ugacurekera ngaho
cyane baza mwebwe ko ari mwe muduha impanuro ingene twokwitwara
nubumengo yo kwicira nko mu nzu nyinaga akicira akaruhuka akaryama
rheumatisme umuntu kugira ntimusinzikaze kwirinda ahantu hakanye no kugenda n'amaguru ku isima
Nuko yo gukora siporo
kunonora imitsi
yumvise arikamerwa nayo nko mu mapfizi n'imenyecho gacagenda kwa muganga gacamara beriyo ngwa gacaba mu imiti rera gacayifuza gacabona ko ntyo torakamitere agakira
kugira umuntu ntasinzikara afise rheumatisme yofungura ibintu biri mu isuku nk'ibinono by'inka canke by'imene babitetse
Tumenyeshe ko ingwara y'amakonyera ariyo rheumatisme itararonka umuti uyikiza ubushakashatsi bubandanya bwitaho kurondera imiti ishobora kuvura gusumba igihari hamwe no gushobora gukinga ingwara kubatarafatwa nk'uko ishira hamwe gitaho amagara y'abantu ku isi ribimenyesha ukwigisha abantu kwikingira ingwara y'amakonyera byogabanya iyongerekana ry'abayigwara kugishira hamwe OMS amareta akwiye gushira mu migambi ya politike yayo uguhimiriza abanyagihugu ivyiyo ngwara Reka dutega amatwi umwidondoro wa Annonciate Niyonzima atugire uko abanye niyo ngwara y'amakonyera kuri mikro ya mugenzanje Haisa Liliane inamahoro
Niyonzima Annonciate ndakuramukije
ndakuramukije nanje
mbega umwidondoro wawe nuwahe ga Annonciate utwibwiye neza uri
Cewe nsanzwe ndumuntu akora ngaha nyene kwiri vuri ryo kukibikira ryo kumusaga cewe se imyaka 35 cese nubatse
wamenye ryari yuko ufise ingwara ya rheumatisme
cewe ngwara ndayimenye ndinga nyene guko naratanguye ndagwara mu kwezi kw'icyenda kwahera ndagwara nyene kuguru kumwe kuburyo kuravyimba gose nyene hamwe aho kuvyimbye fyo ndahagasigara ikinogo mugabo se nashaka kumenya ibyari byo haca kwivuza bakampa imiti mugabo se nabona yuko bikira ndi Vuza nyene kandi ntanga amahera atari make rero hahigeze igihe kitari gito cye ntangora kumva afashwe ukundi kuko bafu hanyuma ndabigomana uko nyene kuratinda kurabyimba gose ndumva ko bikomeye nyene hanyuma barambwira ati ja kwa muganga w'umudogiteri wo ngaha nyene ca angirira ama yigizame bica batara yuko ari iyo ngwara rero baca baranyandikira imiti nyene nkayifata rero n'ubu tugenda niko nyene
ntiwihebuye
Oya cyese nihebuye kuko abantu bose bambira bayigwaye ati iyo ngwara ntikira naho ufata imiti ntikira uzoragira siporo iyo miti kuko naho uzofata imiti meze gute nta imiti uzoronka ikuvura
ubanye gute niyo ngwara kuva umenye yuko uyifise
cendagira ububabare gose nyene haragere n'igihe naho mba ndyamye ntashobora kufunya amaguru ndyamye nyene nkaguma numva mbabaye gose kagerageza no kwambara ibintu nyene byotoma yuko no kumva imbeho mugabo sindeka ku kugira ububabare
hoba hari ivyo waciye uhindura mu nyifato mu mibereho yawe ya misi yose kubera umenye yuko ufisi yo ngwara ya rheumatisme
hejewe urumva naciye nza ndafata kuza ndagenda ndose nk'akanya nkashobora nko kuduga ahantu haduga hasubira nkahamanuka nkagaruka
muganga yakubwiye iki kubijanye n'ingwara yawe ingene wo kwifata
yambwiye ati nuko zarafata iyo miti mugabo wewe yarambariye ngo azondungike ku wundi muganga ngo yoba araba ibintu by'amaguru
birashika nk'iyo wikanguye ukumva ko hari ikintu cahindutse mu mubiri nk'iyo ugiye muri crise hari ikintu wumva cahindutse mu mubiri wawe
nk'iyo mvyutse nkaje nko hasi byanka yuko ntambuka nkaha nicaye nk'uko sinoshobora guhaguruka ngo nce ngenda mbandanye cyambanza guhagarara aho nyene kugira mbanze ndindi
none anosiata wirindiki witwarariki ki kugira ushobore kubana niyo ngwara ya rheumatism
kintu nirinda rumva cewe tagerageza kureka kuguma ahantu hamwe nkaguma nza ndagenda nivyo kuryama nko kumutaga ndose nkakanya singyame guko niyo ngumye ruhande rumwe numva biguma bimbabaje nkiyo maza kanya katari gato nicaye mpagurukaho mbabaye gose mugabo nkiyo nagumye nza ndagenda wamuse haraho shora kurara sinziri
kubgawe ubona bishoboka ko umuntu abana n'ingwara ya rheumatism
none yogera ntabirashoboka nyene yaba ari byo ndayibwira iba yamvuye ko kera guko n'ibintu bibabaza cyane
niki ubwira abandi bafite iyo ngwara
ni ukuvuga yuko wewe uvuga ati ubu n'umubanyi wanjye imana niyo yabona hageze izonkitse
anosiata niyo nzima ndagushimi
yego murakoze rwose
Ingwara y'amakonyera ifise ingaruka mbi ku mirimo umuntu yahora arangura. Abagwayi bagera ku bice 75% kwijana bo mu gihugu cy'Ubufaransa nibagiharugwa ku isoko y'ubuzi nk'uko biri mu cigwa cy'ibijanye n'ingwara z'amagufa n'akazi pre cikoraniro kaminuza y'Ubufaransa cy'umwaka uheze. Abakozi bagendana iyo ngwara bakwiye gushigikirwa mu buzi kugira boroherwe no kubaho. Aha twovuga nko kubaho ubuzi butuma ingwara itabasinzikaza kandi bagashigikirwa mu kuvuzwa nk'uko abitaho iby'ubuvuzi babihanura kugira dutahure neza ibijanye no kubana n'ingwara y'amakonyera ariyo rheumatisme umviriza ikiyago twagiriraniye n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'ingwara zifatira mu magufa muganga Alexis Sinzakaraye aganira na mugenzanje Khaisa Liliane Inamahoro
Muganga Alexis Sinzakaraye ndabaramukije.
Ndabaramukije na cyo.
Ingwara y'amakonyera abatayizi yo ngwara imeze gute?
Iryo jambo kenshi rivuga ingwara z'ubwoko bwinshi. Usanga zivuye ku gusaza kw'izongingo yiza kenshi niyo bita ngwara arthrose. Undi mugwa kabiri nizo bita rheumatism inflammatoire chronique mu kirundi ni nk'ayo makonyera nyene ajanye n'ibintu no byita bimeze nk'ubushe. Bumara igihe kinini gose kunda gufata kenshi zijya ngingo zihereza ku ntoke no maguru ya gatatu niyo bita ayo makonyera avuye kutuntu no kwita nk'urubura re microcristo tuza mu ngingo iyo abantu bazi kenshi muri izo yitwa gute
abagwaye iyo ngwara ni zahe ingorane bahura nazo mu bijanye n'amagara
nk'abantu bumvise cyane bamaze kubona abantu batambutse amaguru agenda arakocoka avyimba cyangwa ugasanga ntakigororotse neza ivi rikase ukuguru kuraba nk'ibubamfa aho gutumbera neza birashika rimwe na rimwe akavyimba cyane hakazamwo n'amazi mu ngingo haragera igihe umuntu ntaba gitambuka birashobora gufata ibyo muri tega umugongo rumeze nk'igiti umuntu adashobora kunama
none kumengari habo iyo ngwara isinzikaza abandi ntibasinzikaze cyane biba vyagenze gute
harimwo ubwa mbere gukora ibintu biruhisha ingingo ikindi cyakabiri harimwo nuko umuntu abava nko mu muryango utuma ku mubiri wiwe umeze agwara iyo ngwara canke izahakirikare canke musinzikaza nico gituma bose badasinzikara kumwe
ninje ngaha nabonye hari ivyuma umenga nivyo gufasha abantu baba bafite ingorane z'amagufa mbega nabo onya singorane ya rheumatisme canke amakonyera nabo nyene bari mu bafashwa muri ubwo buryo
yego hageze igihe rero iyo ngwara no vuga ko bimaze kugira nko hagati na hagati ni hamwe umuntu abageze yuko ingingo itagikora neza aho rero niho haba hageze yuko dukoresha ibi byuma mwabonye kuko yingingo imaze umwanya itarikira kora haragerege kuguru kuza kugazoca kubigiti ari naco gituma byiza ari uko kuguru umuntu ari karafata imiti y'ukubabara yo kongera akagira n'ibyo bita kinesitherapi kugira ingingo ntiyibagire kuziraguro ikororoka
abafite ingorane z'uburyo buvyifatamo gute kugira babane neza n'ingwara ya rheumatisme
kandi nibaza ko ari benshi kuvyerekeye iyi ngwara ariyo ngwara y'amakonyera nuko ikintu ca mbere ari kuyirinda ku buzi bwose dukora abo umuntu akora akazi yicaye cyangwa umuntu akora akazi ahagaze ari umuntu atero ibintu biremereye umwe wese arafise uburyo yashobora kwirinda iyo ngwara murashobora kubana mu gihe wayirinze neza ugasanga ugize ubuzima busanzwe
muganga Alexis Sinzakaraye ndabashimiye
murakoze namwe
Ndagushimiye Haisa Liliane kuri ico kiyago mugiraniye n'uyo muhinga yanonosoye ibijanye n'ingwara zifatira mu magufa. Tumira mate ukumviriza kano karirimbo katugira ko incuta ari amagara. Zako ikiganiro arikira cyijwe rya Amerika. Uno musi tukaba turi ko tuganira ku vyerekeye kubana n'ingwara y'amakonyera ariyo rheumatisme. Gwaruka turashishikara nkuko musanze mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe no mutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Ibitera ingwara none ya rheumatisme ni bi
Iyo ngwara itegwa n'udukoko bita microbe streptococcus beta hemolytique bo mu mugwi wa A. Nacancana aho kunda kwibonekeza izo ngwara zitandukanye za rheumatism canke ingwara zo mu mutima.
Mbaza ndakwishura.
Bega n'ugwaruka bakiri bato irashobora kubandukira.
Ni gake cane gose ko abana bagwara ingwara ya rheumatism. Ariko vyose bitangura mu buto bwabo. Cane cane hagiye bakorakura. Iyo bagwaye za ngwara zitegwa na microbe yita streptococcus, ntibazivure neza n'imiti ibereye.
Mbaza ndakwishura.
Ubu bababare bwiwanje nk'ubu simva hasi nkatemba. Nicara cyane nkanya kanini bikanga kombaguru. Kubera ni mvune biri kuma. Nico gituma nabwira cyane ubuganga cyane mubwanije.
Imvune icanze n'ingwara ya rheumatisme ni kintu kitoroshe. Mubisabwa yuko umuryango umwe hafi ukamutahura. Nanje cane cane ubwo bubabare bwa rheumatisme bushobora kubyukira n'ubwo bubabare bw'imvune bikamubana byinshi. Nikindi mukaba afise umuganga mukurikirana akamusuzuma kugira arabe ico ashobora kumufasha muri uwo mwanya ububabare bubaye bwinshi.
Mbaza ndakwishura.
Shaka kwazi ibimenyetso ya rheumatisme.
Ibimenyetso kenshi na kenshi habitibonekeza nkuko umuntu avyibaza. Ariko urabona umuntu akubwiye ati natanguye numva babara mu ngingo. Rimwe na rimwe arashobora kugira ubushuhe buri hagati ya 38 na 39 degrees Celsius. Hama akakubwira ati ndababara mu ngingo akumva uburuhe budasanzwe. Na kenshi buri kumwe n'ububabare bw'amagufa yo mu ngingo.
Gwaruka nimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duhi jambo mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira bahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Iyo ngwara ya rheumatisme ko hariho abantu mara numva ngo bafungura burya bunono bw'impene babukoze ico bita potage. Hari ico byo bipunguza kuri iyo ngwara ya rheumatisme.
Chonzi choto isupu ni nziza kuko yuzuyemo imboga eka n'ibindi byose byiza ku mubiri w'umuntu kugiragira amagara meza. Rero no gufungura neza za ngaburo zitatu zisabwa kugira umubiri ukomere wiyubake wikingire.
Mbaza ndakwishura.
Tushobora kumenya imiti yayo ko yaba ihari ukwivura ukumeze kugira nihagira umuntu ayandikirwa muri famiye tuzamenye imiti tumuhereza.
Imiti ivura rheumatisme iraboneka. Bakunda kwandika imiti iri mu bwoko bw'imiti igabanura ububabare.
Mbaza ndakwishura.
Turababaje kugira iyo ngwara gute kandi akazi kiwacu araki ngo ko igwara gute.
Ubwa mbere ni kumenya ko ingwara ya rheumatisme itajanye n'akazi umuntu akora. Ariko mu buto bwabo ukaba waragwaye za ngwara z'abana amangine, ingwara zo mu matwi, ukaba utaravuwe neza ngo bagukize by'ukuri batuze iyo mikrobe, nkeka ko uri kurakora ushobora gusanga bya bimenyetso biko biribonekeza.
Mbaza ndakwishura.
Iyo ngwara y'amagufa ya rheumatisme birashoboka ko umuntu yoyirinda ntashobore kuyirwara.
Kugira umuntu ayirinde ubwa mbere ni ukugira iyo umwana atango gwara zi angwara za angine, change izi angwara za matkwi. Umuvia kwe kunyara gasa akamutwara kwa mganga, akamuvuza, ningoga. Kugira bamuhe imiti ibereye, yicha, ajama mikrobe bita streptokok, atera ingwara ya rheumatism. Lili yoba bibuye neza, vila gena neza. Aliko bigiye bigaruka, bigaruka, umuvia ye akaheza, akadehu kigwa, umwana namuvuze neza, usanga rero ya mikrobe yira aliruga sanga, umunu, arasinzi kaye ukoonye.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nashaka kumenya yuko iyo ngwara yica
iyo ngwara iyo itavuwe neza nkuko bitegerezwa hariho ibihimba bikomeye by'umubiri na cyane cyane umutima aho bitegwa na microbe zitera ingwara ya rheumatism hama zikirarira muri ya miringoti y'umutima iyo ngwara irashobora gusindikaza umuzima bw'umuntu kuko ishobora gutera iyo miringoti hama igasindikaza amagara y'umuntu ushaka naho ubuzima bwe businzikara
mbaza ndakwishura
Niyo ngwara uyigwaye umusangira gufungura koga yoba yandukira cyane
Oya ntiyandukira ariko abashakashatsi barekanye ko irafise ikintu cyo mu muryango aho usanga abantu mu muryango banshi na benshi iyo ngwara bagenda barayihana
mbaza ndakwishura
Huu ufise umuntu mu muryango afise iyo ngwara no mufasha gute avanye kwa jya kwa muganga
mukumufasha ngo ambere no kumuba hafi na cyane cyane kiya gihe aho rheumatisme iba yakomeye yamufashe byukuri kuko abababara ahantu hose abababara ingingo zose ibintu bitabuta byo mu buzima bwiwe adashobora gukora mukamufasha mukamuba hafi kugira ntasinzikare ubuzima bwiwe
mbaza ndakwishura
nk'abazungu barayigwara cyo kimwe nk'abirabure ari hamwe urugero Kovaru tanga na biva kuki.
Abira bure barakunda kwigwara cyane gose. Ivyo rero bitegwa nuko ubwa mbere ukuna abantu babayeho na cyane cyane ukuntu bafungura murana ko mubirabure hariho ibice biri hejuru by'abana bafungura nabi. Hano mu bihugu byacu biri mu nzira y'amajambere kwirukira kwa muganga ntibiri mu bereho y'abantu. Basanga umwana baratebye kumutwara kwa muganga bakadumutwara ibihimba bikomeye by'umubiri byamaze gusinzikara bikomeye. Imibereho y'abantu Ramaze kubona ko ushobora gusanga mu nzu noya hamwe abantu indwi umunani cyenda cumi kubera ubukene kubera kuronswa aho baba bikagorana ugasanga batuye hamwe bose hama ya mikrobe nayo igahita inayo ikomera abantu bose babayeho muri ico kigo bakaba babaye batabayeho na neza bandura iyo mikrobe gahezi kabatera yangwara ya rheumatism
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa ko incutara magara
Duri jambo abanywanyi bacu umunywanyi atashimye kwivuga izina yatwandikiye abaza ati mbega Ugwaye ingwara ya hemoroide yotumbera umuganga uhe kugira ngo amuvure muganga Anita Munyana tanga inyishu kuri ico kibazo
nta muganga numwe atokwakira umugwaye afisi yongorane kuko bisabwe ko amumviriza agaheza akamuvura no kumutekerera imanuro cyane cyane y'ukuntu afungura no guhindura imibereho yo mu buzima bwa misi yose ariko uwo muganga abonye yuko bikenewe araheza akamurungika kuri babaganga babinonosoye bahanitse bize ibyo munda no mu kibuno kubitabizi ingwara ya hemoroide ifatira kuri igihimba kijya umwanda mukuru usohokera aho imitsi yaho kuko akunda kugumigwa usanga yongerekana ubunini igaheza ikababaza canka kabona ari karava maraso yari karagira umwanda mukuru canke ikindi kintu gikomeye ushobora gusanga byongerekanyije ubunini cyane gose bigaherezaho uko umuntu bimuza amahari akagomba kubyiyagaza
nk'uko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno munsi uvuga uti amagara aruta amajana bikubwiye iki
no kuvuga ko amagara atangwa n'Imana mugabo amahere bashobora kuyarondera ukayaronka
Bikubwiye iki?
Kukomera biruta kugwara.
Bikubwiye iki?
bisigaye yuko nimba mu gihugu dufise amahoro ni byiza cyane yuko twokweranye na mahoro kwenye ndacumva
bikubwiye iki
abagara rute majana oya cyo katuje nacyo no cyura kuri
bikubwiye iki
Jenny baza ko uwo mwibutse sigura iyo umuntu agwaye kadashobora kuguma muhira cyagenda kwa muganga
bikubwiye iki
Jenny umbira kubera umuntu yo afise nk'ibintu byinshi atobinganisha namagara
arabitoye
Hani hiki gani rokira? Chuyu musi kigarukiye. Twibutseko twashimikiye kubijanye n'ingene twobana n'ingwara ya makonyera ariyo benshi bita rheumatisme. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko mutwumviriza mu kiganiro kira. Shimire Haisa Liliane inamahoro yafashije mu gutorokanya majwi ntasize inyuma. Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga magara ku ijwi rya Amerika mufise icyo mushikiriza canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira rungi ku butumwa kuri 368 319 151 canke 76 203 790 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira tubararike ko mukanya muza gukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha
Mwana msechuti modosye za matwi muri kitondo kuri radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Jean-Pierre Niyongabo mu kiganiro cy'umuziki aho muramutsa inshuti n'abagenzi tutarandiye dutanguriye ku butumwa bwa Audace Nzoyihera
Nibanyita Nzoyihera Audace mba mu Kirundo muri katye runanira tuwa ndifuza kuramutsa inshuti n'abagenzi bari mu Bujumbura hariho Fideli n'umujyango wiwe ndaramukije n'umukunzi wanje ari mu Rwanda bamwita mu mukano we Sajote na mwene wabo Grace ndaramukije n'abavyeyi banje bari mu Karamagi nabo tuvukana Deo n'umudamu wiwe ndaramukije nabo tuvukana kandi bari ngaha mu Kirundo Ildefonse na madamu wiwe na venera ndamukije kandi n'abakozi bose dukorana mu kazi kubwigisha kuri ete ecofo busenyi na motare bose ndabaramukije bari mu Kirundo abanda batuye akarimbo k'Imana kariko kose ko baryohera abanda bashimiye cyane
murakoze
namu murakoze
indirimbo y'Imana tuguhitiyemo ni ya Hillsong yitwa Hope of the World Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC. Undi yaduteye akamo ni Dushimirimana Olivier.
Nitwa Dushimirimana Olivier ndi itari nashaka gusana indirimbo ya Black Eyed Peas yitwa Where is the Love. Nayitura Abanyarwanda bose n'abandi bayikunda. Nayitura cyane cyane n'Abarundi bari mu bihe bikomeye n'iyi minsi. Murakoze.
Urakoze?
Yego.
Ngiyi ndirimbo Where is the Love y'umugwi Black Eyed Peas wasabye.
That'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning.
Always new change, new days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
Where's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
Where's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, Father, Father,
world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah.
Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself,
where is the love? Where is the love? Where is the love?
Ubandanya gukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubutumwa dukurikije ko nubwa Jean de Dieu ntakiruta Imana.
Jean de Dieu ntakiruta Imana n'abandi mu Rwanda mu karere ka Nyaruguru. Nkunda radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Nkaba nifuzaga gusuhuza inshuti n'abagenzi bari inaha mu Rwanda, harimo Zigeri ntakiruta Imana akunda kumva Ijwi rya Amerika n'abandi bose bakunda kumva Ijwi rya Amerika. Mbifurije akari ndirimbo ka Christophe Matata kitwa Mukobwa Ndagowe.
Urakoze.
Ego namwe murakoze.
Ngiyi ndirimbo Mukobwa Ndagowe ya Christophe Matata wasabye.
Uzo ituro change bizogenda gute reka kwitesha gaciro reka kwiminimiza hebugaruka bana tubaha karorero keza tubaha indero ndundi indero rundu
Ndanya gukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC aho muri kumwe nanje Fidel Niyongabo Ruth Uwamahoro nawe nyene yaduteye akamo
nitwa Ruth Uwamahoro nkaba ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo Inyanza mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo akagari ka Mpanga ubundi nyine nishimye nk'abayobozi nifuje gusubiza abashyitsi banjye bitewe nyine ku Ijwi rya Amerika ndahera ku bashyitsi banjye twiganye abo twiganye muri segonderi twarangiza muri Demiriki nizaga muri mibare na fizike abo twiganye nyine muri uwo mwaka Demiriki kurangiza muri Saint Joseph Kabgayi ubundi ngasubiza n'abandi bana twiganye muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi i Busogo harimo abana b'inshuti zanjye benshi bitwa abantu Arite bitwa ba Justina harimo n'abandi bana bitwa ba Elize bitwa ba Suzana na ba Elize na ba Celestin abana bose twigana muri class yacu ya Soil and Water Management muri option ya Irrigation na Drainage abo bana bose ndabakumbuye ndabasuhuje kandi nishimye nyine kubatashya nkaba mbatse indirimbo ya Priscilla na Medi umuheruka gusohoka ibashimishe yitwa nka Paradiso
murakoze
Ndabona murakoze cyane.
Ngiyi ndirimbo nka Paradiso ya curaranzwe na Priscilla afatanije na Medi wasavye.
Nsanzu rukundo ruruta byose wishira. Kusasa, yeah. Nzahora ngukunda, yeah. Ngaruka nyuma, yeah. Tambuka, oh yeah. Mutinye kugwa. Mudendezo Tujana umulitie Izuma irasa Duhuza masonga nani kwa kuifata
Umutimu kasawa
Doratori kungubuda tandukana
Usana paradiso
Doratori kungubuda tandukana
Usana paradiso
Doratori kungubuda tandukana
Kukira ko bizashira Bifuze kwa mwota Nikwisi emera
Leka nguberi nyenyeri tazima
Infurisa kwa Nguberu kukamo
Tambuka Mudendezo Tijana Umulitie Izuma nirasa
songa nani rwakwifata
umutima gasaba
ora turi kumwe budatandukana
isanga paradiso
ora turi kumwe budatandukana
isanga paradiso
ora turi kumwe budatandukana Na kumenya
yeah
umudendezo
yeah ibanze ukwari wowe
na kumenya ani mushisha
umudendezo
umudendezo na
izuba rirasa
amasonga nani rwakwifata umutima ugasaba
yaturi
Duza masonga nani rwakwifata
umutima gasaba
Ikiganiro cy'umuziki kigabandanya ku ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Eden Yongabo David Habamungu nawe nyine yashikirije ubutumwa
nitwa Habamungu David nkabane mu kibitoki cya rugo cyangwa gukurikira ubutumwa bene wacu bari muri Tanzania nka Ayubu na Bizimana ari mu Rwanda n'umuryango we wose n'abagenzi bose twiganye muri primaire aho nyene mu Rwanda n'abantu bose twigana ngaha mu Burundi bose ndabaramukije ndabifurije indirimbo yitwa Icyaha ndacyemeye ya Kwinca
urakoze
yawe murakoze namwe
ngiyi indirimbo Icyaha ndacyemeye ya Kwinca wasabye
Ese ninde wandura atari wowe
Yego dip.com
Junior Multi System Kimwaro biranyica akababaro karakurenze yeah, yeah.
www.goldeep.com.
Ganiro cy'umuziki twari twabateguriye muri iki gitondo giye kurangirana yamara dusezeranye ku butumwa bwa Muragwa Moyize.
Nitwa Muragwa Moyize, ndi mu Burundi mu ntara ya Muyinga. Nashaka gutasha umuntu witwa Muhodari, ngatasha umuntu witwa Mutabazi Christophe, Muzungu Andre, Patrick Fatiro, Isomwami Kanyambo. Murandonderera indirimbo yari yose ya The Ben.
Urakoze.
Yego, namwiyejeje.
Indirimbo ya The Ben tuguhitiyemo yitwa Ko Nahindutse. Ni nayo dusezeraniye ko muri iki gitondo mu kiganiro cy'umuziki twari twabateguriye. Mugire umunsi mwiza mwese naho ta.
Umutima udahari sinitaye kutuntu twakunaga ni wahemye kunyereka wankundaga wari urukundo nakabiwe ndinanirwa sinifuza gukomeza njyenyine Nakindi kintu nifuza icyabo kabona ko nahindutse ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse iyo natsinzwe kimwona isamba kuko iby'agaciro ubimenya bigiye narahindutse Fate kiganza dutindane maze nige gukunda nawe nawe ukwangaza mwanga undu gukunda kuko ntakiri wawundi wawundi wakera sinifuza gukomeza Jenny, man.